Tashimye kumbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri Kigali hikaze makuru y'ukuru no mugoroba mwategure mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Igisata ca ONU citahamagara abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo gisaba makungu kureka gukumira u Rwanda kwerekiza ca Marburg. OMS yemeza ko kiriko kiraranduranwa n'imizi muri gihugu
because they are unnecessary and can harm Rwanda's economy. Except harm, it doesn't bring anything. I mean the travel trade and restrictions.
United Rosa Danon Gebreus atwara OMS muri make ahagira ati ugukumira u Rwanda naco bimaze bishobora gusubiza inyuma ubutunzi bw'ico gihugu. Ino nkuru turayigaruka ko handi hato hakujya muri Kenya naho rigati gacaguwa aheruka gukomborwa mu mabanga ya vice president havuga ko umutekano wiwe ubangamiwe navyo nyine twabiteguye muijya nino ku isi. Israel yagavye ibitero ari cicaro gikuru c'igisata kijeje iperereza mu murwi w'abarwanyi ba Hezbollah. Ido ni dyano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase musangwe kaze kandi mwakoze gucagura ijwi rya Amerika. Eka makuru yacu tuyahere muri Kenya aho rigati gacaguwa aheruka gukomborwa mabanga ya vice president avuga ko umutekano wiwe ubangamiwe. Mu kiganiro yagiranye n'amenyesha makuru akiva mu bitaro uno munsi kwa Mungu aho yaramaze iminsi kwivuza ubabare mbwo mu gikiriza, rigati yavuze ko ubutegetsi yahoramwo bwamwatse abahora bamukingira umutekano bamwe mu bakorera mu biro vyiwe nabo barahagarikwa mu kazi. Rigati gacaguwa muri ico kiganiro yavuze ko ico azoba cose kizokwege kwa kuri president William Ruto. Majambo yiwe yagize ati yarirengagije ivyo yasabwe n'ubutungane anyaka abancungerera umutekano gihutihuti. Nihagira ikishikira canke igashikira umuryango wanje bizoja kugatwe ka president William Ruto. Rigati gacaguwa muri ico kiganiro namenyesha makuru yabandanije kuvuga ko akatari gake muri kahise hari abashatse kumwica. Yise president Ruto umuntu mubi cane w'inzigo kandi yibagira n'ingoga wamukoreye ivyiza. Agira ati ndababazwa ninge n'umuntu nafashije kugira ngo abe president nkamwizera ashobora kunkorera ikibi. President William Ruto wa Kenya ntacara avuga ku mugaragaro kubijanye n'ikomborwa rya Rigati yigeze kwasoma mbike wiwe akaba yanamuhesheje amajwi yatumye atorwa nka president wa Kenya. Inama nkenguza amateka na shinga amateka za Kenya muribuka ko kuwa gatanu windwi heze ariho zatora zemeza ko gacaguwa yovanwa mu mabanga ya vice president. Abakenguza amateka bavuga ko muzaha 11 yagirizwa basanze bitanu arivyo bimwagira naho atashobye kuja kwisigura mu nama nkenguza mateka kwera ari mu bitaro yinjemmo hasigaye amasaha make gusa ngo urubanza rwe rutangure. Ivyo byose yagirizwa arabihakana avuga ko yahemukiwe n'abamundementanirije kugira ngo bamukure ku butegetsi. Amaze gukomborwa president wa Kenya yaciye agena umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu Kithure Kindiki kugira ngo amusubirire ariko se ntare bibahiriza ibwirizwa nshingiro nayo mu nyuma itegeka ko igenwa ryiwe riba rirabangiriye. Umurwi w'abacamanza washizeho na sentare ubahirizwa ibwirizwa nshingiro uzotangura kurimbura ivyino dossier kwa kabiri windwi buca dutangura. Ijwi ry'Amerika amakuru yacu tuyabandanirize mu vy'intambara ya Hezbollah na Israel. Igisirikare ca Israel kigwanira mu kirere cagavye ibitero ahari cicaro gikuru c'igisata kijeje iperereza mu murwi w'abarwanyi ba Hezbollah n'ahahingurirwa ibigwanisho vy'uwo murwi i Beirut ku murwa mukuru wa Liban. Itangazo Israel yasohoye rivuga ko ingabo z'ico gihugu zishe kandi Alaj Abbas Salame yari mu burongozi bwa Hezbollah, Raja Abbas Awache umuhinga yarajejwe ivyo gutanga makuru muri uwo murwi na Ahmad Al Hassan yari ajejwe ivyirwanisho muri Hezbollah. Israel ni atomoye nimba abategetsi bicwe mu bitero Israel yagavye ku cicaro gikuru ca Hezbollah naho uwo murwi uhingurira ibigwanisho canke biciwe mu bindi bitero. Hezbollah nacira avuga kuri ano makuru. Abo Israel yemeza ko yishe baje biyongera ku zindi ndongozi za Hezbollah ico gihugu cishe kwa gatano muri zo harimo icegera c'umukuru wo murwi yitwa Bint Jebila. Hagataho Israel yemeza ko yanasambu ya mabarabara aca mu kuzimu ari mu buseruko bwa Libani arabagwanyi ba Hezbollah. Duce tubandaniriza mu Burusiya na Ukraine. Burusiya nabwo buvuga ko bwakoroye indege zitagira abadereva drone za Ukraine ijana na cumi. Ubushikiranganje bwo kwivuna basi muri ico gihugu busigura ko Ukraine yari yarungitse izo ndege mu burere indwi, nyinshi muri zo zari zateye akarere kitwa Kherson. Buramatari wako karere akavuga ko abazimyamuriro bane bakomerekeje n'ibisigarira vyazo. Ntimenyerewe ko Ukraine igaba ibitero vya drone bingana gutyo mu Burusiya. Ku rundi ruhande, Ukraine nayo ivuga ko misiri Uburusiya bwateye mu gisagara citwa Kiev ari zakomerekeje abanyagihugu 17 zisambura amazu yo kubamwo nakorerwamwo urudandazwa. Ukraine ikabandanya kuvuga ko nayo yasambuye drone 31 muri 49 Uburusiya bwakoresheje mu kwigaba ko ibitero. Ano makuru yose n'ayandi mushobora kongera kwiyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera mu Rwanda. Ishami rya ONU gitamagara abantu ku isi OMS risaba makungu kuva naho akato byashize ku Rwanda kubera ikiza cha Marburg. Tedros Adhanom Ghebreyesus atwara OMS mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru mu rugendo ari mu Kigali mu Rwanda yavuze ko ico kiza kiriko kiraranduranwa n'imizi mu Rwanda kubera ingingo ico gihugu cashizeho. Umenyesha makuru wacu Eric Bagiruhusa yakurikiye ico kiganiro.
Mu kiganiro ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryahaye abanyamakuru kuri iki cyumweru bari kumwe na Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda bagaragaza uko icyorezo cya Marburg gihagaze. Bavuze ko mu minsi 6 ishize nta bwandu bushya bwabonetse kandi ntawe cyahitanye. Bwana Tedros Adhanom Ghebreyesus kuri ishami ry'umuryango w'abibumbye ku isi ryita ku buzima yavuze ko ibi byose byatewe n'ingamba zashyizweho na Leta y'u Rwanda gufatanya n'abandi bafatanyabikorwa. Uyu ni Bwana Sabin Nsanzimana, Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda, asobanura uko virusi ya Marburg ihagaze mu Rwanda.
Turi kubona ibipimo byiza byaho icyorezo cyerekeza. Tumaze hafi iminsi 6 ntawanduye iyi virusi igaragaye mushya, ndetse n'abitabimana ntawe twabonye muri iyi minsi 6 ishize. Bigatanga icyizere nubwo icyorezo kitararangira, ariko bikanatuma dukomeza imbaraga zose kugira ngo haba hakiri icyuho, haba hari umuntu umwe cyangwa wahuye n'urwaye tutaramenya tube twabasha kumugeraho, bityo tugere ku ntsinzi mu buryo budatinze.
Bwana Tedros ukuriye OMS yashimye ubutegetsi bw'u Rwanda kuri iyo ntambwe, ariko by'umwihariko asaba ibihugu byari byarashyize u Rwanda mu kato kurukura kuri uwo murongo. Ishami rya OMS rivuga ko bitabaye ibyo bishobora kwangiza ubukungu bw'u Rwanda.
I would also like to reiterate that based on a risk assessment,
ndashaka gushimangira ko dushingiye ku byagenzuwe, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima risanga akato kashyizweho mu by'ingendo n'ubucuruzi katagikenewe kandi gashobora kugira ingaruka ku bukungu bw'u Rwanda. Nta kindi bishobora kutuzanira mu bukungu n'ingendo, nta kindi mu by'ukuri natindaho uretse iyo ngingo. Hari bimwe mu bihugu byumvise iyo nama, ariko ibindi byashyiriho akato u Rwanda mu by'ingendo n'ubucuruzi byagombye kwisubiraho.
Bwana Tedros muri urwo rugendo rwo guhangana na virusi ya Marburg yashimye abafatanyabikorwa bafashe ya mbere kuko u Rwanda hafi, ndetse na OMS yizeza ubufatanye ko buzakomeza.
OMS izakomeza gufasha Leta mu gushaka igisubizo dufatanije n'abafatanyabikorwa bacu. Twatanze inzobere mu bya tekiniki n'ibindi bikoresho mu kurwanya iki cyorezo. Ndashimira by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Umuryango w'Ubumwe bw'u Burayi, Ubwongereza ku nkunga bateye OMS n'abandi bafatanyabikorwa.
Bwana Sabin Nsanzimana, Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda, yanasabye abaturarwanda kudaha akato abakize virusi ya Marburg. Anongeraho ko bazakomeza kubaba hafi bakurikirana imibereho yabo.
Gukira indwara nyine buri wese ashobora kurwara indwara iyo yose, ariko gusubira mu rugo abantu bagatangira kuvuga bati uyu nguyu yarwaye iki n'iki, turabirwanya cyane. Ahubwo tubafashe tunabegere mu kazi, ahandi no mu ngo, aho tubana nabo mu miryango, aho tuzi, kugira ngo bumve yuko igihugu twese n'umuryango nyarwanda ndetse n'ababa mu Rwanda twese tubashyigikiye, kuko baciye mu bihe bitoroshye. Ariko tuzakomeza kureba mu buzima bwabo. Hari n'abatarakira n'ibisigisigi cyangwa virusi yabashegeshe, ariko hari n'abatarigeze bagira ibimenyetso bikomeye bahise umubiri wirwanaho bafashwa kuba bayitsinda mu mubiri wabo.
Kugeza ubu virus ya Marburg ntigira umuti ngewe nta n'urukingo mu guhangana nayo uretse kuvura ibimenyetso byayo nk'uko byemezwa n'inzobere mu buvuzi. Mu Rwanda kuva virus yamenyekana imaze guhitana abantu 15 abakirwaye n'abantu 3 gusa, mu gihe abanduye bose hamwe bagera kuri 62, hakize 44 nk'uko bitangazwa na OMS ndetse na Leta y'u Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri mu bihugu byafashe ya mbere mu kohereza inkingo mu Rwanda zo guhangana n'iki cyorezo. Iri kandi no mu bihugu byafashe ingamba zikakaye ku bagenzi bava mu gihugu cy'u Rwanda berekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ejo rya Amerika i Kigali.
Eric Bagirubusa, urakoze. Duce tubandaniriza mu Burundi ahavugwa ikibazo c'abakobwa bashorwa mu rudandazwa rw'abantu mu gihugu cha Tanzania. Abakoregwa ayo mabi bajanwa kurongozwa ku nguvu n'abo batazi, abatwara babanza kubambura ibaranga bakabibeshesha amaronko. Bamwe muri bo batanga ubuhamya bw'ivyabashikiye bemeza ko iyo bafashwe n'inzego za Tanzania zibahohotera. Inkuru y'ijwi ry'Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomego na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Naho atakintu cyabaye mu gihugu ndo bamwe barucyabaguma bavuga nyine ngo ndi imara
nibiro nyoroera
gushika yo nyamurutana.
Ayo marira na gahinda nayo abigeme b'abarundi kazi baheruka kwirukanwa muri Tanzania bafatiwe mu nzira bajanwe n'ababagurisha kubashaka kubagira abagore babo muri co gihugu bakugwa mu mihani wabo mu masaha y'ijoro buriko buraca. Ababagura babacisha mu nzira badashobora kumenya kugira ngo ntihagire uwotoroka asubira inyuma. Mbona impaye Audrey umukobwa afise imyaka yo hagati ya 17 na 19 ava muri commune Gihado intara ya Rutana. Numwe mu bakobwa abakunzi b'ijwi rya Amerika basanze mu ntara ya Makamba ahari ndiririye ko yosubizwa mu muryango wiwe kugira yisange mu buzima arimwo. Uko niko byatanguye
cyaharaje umugabo wa Tanzania batanana n'undi wahaya gitanga. Umuntu yaje avuga ati shaka umukobwa yo ja kwimuga itabora kurongorwa bacha bamubwira rero mubyeye twe twagomba umukobwa aja kurongorwa itabora ati ni twebwe tumuke keneye mama wache amo amahera ibihumbi 500 by'amarundi ngo nagashimu wene araje kurondera abakobwa nyina twara yadufaye turi babiri.
Ubwo buzima bwo kugurishwa nk'igitungwa yabusangiye na Nduwimana Yudesi umukobwa w'imyaka 20 wo ku Rubaho mu Rutana. Imbere yo kuvanwa imuhira igihe cy'isaha 10 z'ijoro bamujanye kurongorwa n'uwatazi mu gihugu cha Tanzania na katakoze ngo yanke kugurishwa.
Aje wacyo bavugana na mama yuko yobagomba umukobwa twara kuyimugwa. Mama nawe barayaga agize ngo nta kibazo cye cya ntangura kwa mama chapuka tenuke ndandazi ngo ntangora nuzogirirayo chapuka cye kweri nta kuno ndoza kurongorwa ku muntu ntazi kandi ni wa mugabo ari ka mbere ndamubonye cye kweri vya mahera babivugana buke buke na je ntumva je simenya yuko baba barabahaya mahera je nta na mafeyo ampa ari ndavyase ba mama ni bene baragumye bambwira ati genda.
Uwera batwaye bumva avuga ko ni yabashikana muri Tanzania kumukobwa umwe ahabwe inka 15. Abo bigeme mu kubatwara ntabibaranga baba bafise. Ibyo biraheza bikababera ingorane mu nzira bacishwamo iyo bishitse bagahagarikwa n'inzego zijeje uruja n'uruza. Audrey na Yudesi barafunzwe iminsi 4 mu gashi Tanzania kubera kutagira ibibaranga. Bo bibaza ko mu gihe uwabajanye afise ibimuranga ko nabo atakibazo bogira. Bimwe mu byo bahendeshwa nk'amaronko bakiri mu nzira n'impuzu bagurirwa n'ubatwaye ibituma bataronka uko bahakana kubandanya urugendo kuko batoronka ibyo basubiza. Kuzoba mu buzima bwiza bwo kugendera mu miduga ku makinga no kuryama ku matera babihendeshwa nk'ubuzima bwa kazoza. Prosper Budunya n'umubyeyi wo muri commune Kayogoro yatwawe abana biwe babiri haraheze imyaka 2 ntiyamenye uko bagiye n'ababajanye. Mugashavu kenshi n'agahinda k'abana biwe ari ngegwa no kubona udomo rutoki kuri mu rugo rudandazwa ariko ntahanwe.
Urarira hanyumugahora none wogira gute
rega umutekano uva mu gihugu
rega naho mushikirizo butungane butungane bwo acavuga ngo barambeshira bikabigeza
birambabaza cyane.
Twe turiko turasaba igihugu ko cyo dutakira dufasha ntihagire umwana asubira kuzimira bagashobora kudibira hariya kumuragarazi uwo nawe tuzobona ari karakora iyo misiyo yaha tumufashe tukamuha abajejwe umutekano bazoteze kumufata bongere bamuhane.
Ndengeje David umuyobozi ajeje uterambere gingo n'ikibano mu ntara ya Makamba aremeza kugo rudandazwa kwa bigeme barubona yisunze abirukanwa bafatiwe Tanzania usanga bava mu miryango itifashe niyababyeyi batabanye neza kwa nkuru nziza Adelaide ni mu muryango murezi wakira abana birukanwe Tanzania agakura no mu kigo Stam gifasha abo bana natahura ibiriko biraba kubigeme b'abarundi kazi arabyo urugero biriko
turabona yuko haza nk'abana benshi barenze acusanga biraturengeye ejo haje abana batanu no munsi haje abana bashika hafi 10 gyari haje abana bashika 40 gaburende basibakuza misi yose yarenze birababaje cyane nk'umubyeyi abwira umwana ngo genda wubake ku muntu atazi atazono kwigera abona n'umunsi warimwe ico twosaba abo bavyeyi uko boza baritonda bakihangana batarindiriye yuko baja kudandaza abana babo.
Uyu mugabo wo muri komine Mabanda w'imyaka irenga 40 abonye ababigeme uko niko yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Ndabibonye bino bintu by'aba bana binteye agahenda keshi ndabyitegereje nk'umuvyeyi nabyaye byamba baje kubona igihugu cacu abana bacu bahe bagenda Tanzania aba bakobwa bacu bavino mu gihugu cy'u Burundi bwo cyasanga bagiye kubakana n'abatanzania iyo bashitse rya turumva ko bagira ibibazo bikomeye bo bana ico no bahanura n'ukuri bovayo bakavibu ibujimo kazibona ico no saba leta y'u Burundi nuko twosaba yuko abavyeyi badafise amiko yo gukurikirana ababana neza yuko leta yogira ikintu yoshiraho cyo bafasha kugira ngo abana bagume hafi y'ababyeyi ntibagume baza kugoreka mu cyo gihugu cy'Tanzania.
Niyongere Charlotte n'umukenyezi arongo yabandi ku mutumba bikobehezo ne gitara ya komine Mabanda. Uwo mutumba uba ku miryango myinshi yabimukira iva mu ntara zitandukanye z'igihugu. Kubwiwe na gahinda ku babyeyi kuko bigumye uko na kazoza k'igihugu kogorana.
Nukure abo bantu barasambura ingo cyane gose bajya kubaka n'abana bakabashingiza Tanzania babahaya amahera. Kuranze umwana barakubwira yuko bamuhaye 140 sikuri barababaye mugabo natwebwe abavyeyi bo mu gihugu cy'u Burundi twese dufise ubwo bukene kandi twokwigarukana ku mutima w'ubuvyeyi nk'umuvyeyi ndumva mbabaye cyane ndetse no kwihebura nkabona yuko igihugu mu minsi kitazaba gifite kazoza kubera abo bana ari bato batariko bariga n'amashuri nkabona ko iterambere zotugora mu minsi.
Mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu bavuga ko bagerageza gukorana n'igihugu cha Tanzania biciye mu migwi y'ibyo bihugu ikurikirana ibibazo by'abantu bafatwa muri izo nzira. Bafatanije n'igisata cawo nikijejwe ingenzi OIM abo bantu batagira ibyangombwa abagatahukanwa. Niyubahwe Ines Sonia n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu.
Akamo twotera abarundi bashaka gukora mu makungu nuko bogerageza bakagenda bafise ibyangombwa bibemerera gukorera mu makungu ndetse bakagenda bafise n'ibyangombwa bibaranga icanyuma bakagenda baraba yuko bafise imyaka yo gukora. Aho rero turatera kamo n'abavye yi nabajeje intwaro umutekano ubutungane ndetse abarundi bose muri rusangi kugira ngo bazere bafasha muri ico kintu hagende gukora koko hanze umurundi abirekurirwa n'amategeko.
Abana babigeme bajanwa mu rudandazi wahugo kuja kurongorwa mu gihugu cha Tanzania abenshi bava mu ntara zihano rubibe n'ico gihugu cha Tanzania nka Rumonge, Makamba, Harutana, Ruyigi, Cankuzo na Muyinga.
Ijwi rya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda abakunzi bagakino Combo Taxi umwanya ni rwanyu.
Combo taxi. Mugiye gutega amatwi Combo taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo taxi, taxi ya Grand Lac.
Murabona ko imotoka yange ni nshasha, inzugi zose zirakora, injini ni fresh.
Ebana je ndabona umenga ibintu byose bimeze neza je nashimye. Nashimye kabisa.
Ejero mada niko. Murabona ibintu bishoye mu rabivamo koko mada. Combo taxi ni modoka yubashikwire kugenda mu mihanda y'iwacu muhumura. Koreke ya mihanda y'iwanyu imikukungwa ni rusange. Ni nge uraye gukana wowe rwose uragukira ubusa rwose. Ibintu bintu urimo rwose.
Okay, ivyo turabiraba. Turabiraba.
None se bwana we umva nkwibare zarata
nkuri ya mukabange
iyo moteri ya imeze gutera
eh sha moteri imisha pe
zamura kapo turere rose
nta kibazo
Zirikana ki tagisi yari nk'inshuti yawe magara
sibyo nyo
none kuki tagisi yawe nziza nk'iyi ngiyi ushobora kwifata ukayohereza rusange ahantu atabakakaburimbo nakamwe ahizagihora yapfuye kubera kugenda mu bintu by'ibihanda bidasobanutse imihanda yo mu bantu babatindi batagira n'urwara rwo kwishima
wa mugabo oya ahubwo
ngero wijugwe nyuma doka
mbwize kuri kintu uzinza abanyarwanda
neka nkubase mbere kuza wabanje kwireba mu ndarugamo ngo ubone kuza gutukisha ino taxi
neza
ariko wa mugabo mpuriro kisusiza nyo oya uri kutuko uyu mugore mane ugakabya cyane
umva shofe taxi yawe ntabwo ikoranye n'uno munyarusange kasi wabo ye rwose pe ariko subundi nkubaze mada
ndemba ni wabudede
ujya guhagura kwawe wiyemenguje kugura ino modoka umvaga ifite agaciro nkaga igidogoto koko
uranyumvira shofe
ndakumva mama
sigara n'uyu mugabo je ndigira
tumuka rwose iki kibuga kirakurenze
oya madam ugende lega mwembi ndabakeni urumva kandi none umugabo nagafite uburenganzira bwo
ariko kamafaranga ko ari nyiye
oya nawe urimo gukabya cyane kubera katuruke rusange niyo mpamvu ushaka kumusuzugurira hano se
okay reka mbare cyo ko mubishaka tubwire igiciro cy'imodoka yawe ureye ko n'umugore adahita yikura ngaho ubundi muri konejeje
ayi modoka mwayibonye ni nzima ahantu hose irakora urumva sente zo zengagara musinyingi nagagomba kujya munsi wa miliyoni 10 nizo nshaka
uteki chofe madawe wa mafaranga urafite ra ni cyo mko kurumba waje
bayiki
ngoki
ubayiki kaga suzuguru kagiye baravuza amahera utanguye kujugumira
ariko shofe uhambabariye koko
mure nuko tugabanya
nuko
ariko tunago nazigabanya
pe faranga nawe abakina babeshe
kumbe ni wowe utaruze gaciro ka combo tax
ariko nawe nza ko bigeza aho tu
shofe
karame mama
jewe ico giciro ndacemeye
eh
mama yo ni deal none we
yo ni deal uko itahamo ndayitahamo uko amahera nca ndaguha ubunye nubu
ngora fitaye usandara gutyo
jana je niteguriye 15 nti yari kunchika combo tax bidashoboka
ari twine tuture wariyeri no tubatwicara neza
ariko se shofe ngo mugiye kugenda koko umva shofe umva ratankubwire none se wanyemere nk'umuntu w'umujama umva hazakwishura mu byiciro ariko imodoka ninchike rwose urumva yankora business pe ngora nk'umujama mugenzi wange rwose wibanteza kabisa
oya nifitiye bibazo byangomba gukemura naye amafaranga
wa mugabo ihangane birashika haburana babiri hagatsinda umwe
ahubwo wa mugabo nezele ko wabyumvise neza sibyo njewe nago njanje ndira mu bintu byawe byivangura wabyumvise
muragiye koko mwaretse se nanye nkaza ngasenya niwe mukampaye komisiyo
komisiyo ni wowe komisiyo yikise lata mama nguru
pese
ewe sha
cyari kiganiro combo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Ijwi rya Amerika ubu naho tubashikiriza ikiganiro bungabunga ubuzima.
Iki cyumweru muri bungabunga ubuzima turungurana ubumenyi ku kamaro k'ibyishimo mu mibereho myiza yawe. Inzobere mu bijyanye n'ibyishimo akaba n'umwanditsi w'ibitabo Dr. Alphonsus Obayuana aradusangiza uburyo bwe bwihariye bwo gupima ibyishimo. Ikindi, ikiyobyabwenge gikorano kirimo kwangiza urubyiruko muri Sierra Leone. Naho Nigeria yo irimo gukaza ingamba zo guhashya kanseri y'inkondo y'umura. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho muri kiganiro bungabunga ubuzima cyanone. ndabasohoje ndeuje niya mukankusi mbashimiye ko mwahisemo kubana natwe muri kiganiro bonga bungu buzima akaya mvugo ngo wihangayika ishime ibyo nokubera ko kwishima bidatuma wumva umerewe neza gusa ahubwo binagira ingaruka nziza ku buzima bwawe muri raporo iheruka y'ikigo Gallup World kunshuro ya karindwi yikurikiranije Finland yagumye ku mwanya wa mbere nk'igihugu abagituye bishimye kurusha abandi ku isi ku mugabane wa Afrika Libya niyo iyoboye igakurikirwa n'ibirwa bya Maurice inzobere mu buvuzi zivuga ko ibyishimo ari ingenzi ku budahangarwa bw'umubiri ku mutima wawe kandi byanagufasha kurama igitwenge rero ni kimwe mu bigaragaza ibyishimo ni kangahe ujyoseka mu gitwenge ari imwe mu maranga mutima y'umubiri azamurwa n'ibyiyumvo runaka inzobere mu buvuzi zivuga ko kigira umumaro w'ingenzi mu kuzamura ubuzima n'uburame
Chibale Mukobe ni inzobere mu by'imitekerereze ya muntu akorera mu kigo Serenity Wellness Center Kirusaka kibanda ku bujyanama mu by'imibereho kikanafasha babaswe n'inzoga n'ibiyobyabwenge arabwira ijwi rya Amerika ko guseka bifite inyungu nyinshi ku buzima bigabanya imisemburo ya cortisol itera umuhangayiko bikongera imisemburo ya endorphins ikabikora nk'uburyo karemano bwo kugabanya ububabare ari nako biruhura umubiri
It also helps boost your immune
binafasha kandi mu kongera ubwirinzi bw'umubiri wawe aho byongera ikorwa ry'abasirikare b'umubiri bafasha mu kurwanya zimwe mu ndwara
Ubushakashatsi ku buvuzi bwagiye bukorwa uko imyaka ishira bwerekanye ko igitwenge gitera ingirangingo zo mu mutima kwaguka bikongera imitemberere y'umwuka mwiza wa oxygene mu mubiri. Icyakora igitwenge buri gihe n'igisobanuye umunezero. Rachel Mukombwe Sedat umuganga akaba n'umuyobozi w'ikigo Reveal to Heal yabwiye ijwi rya Amerika ko umunezero ari ukugira ibyishimo ukunyurwa no kumva umerewe neza.
When we talk about laughter
Iyo tuvuze igitwenge umuntu ashobora guseka umwanya wari wose yaba anezerewe cyangwa atanezerewe ashobora guseka aha birashoboka cyane kujijisha ukerekana iyo mimerere mu by'ukuri idahari ngarutse ku rwego turimo nk'abavuzi nabonye abantu baseka igihe bari mu ruhame bakamwenyura ariko twaba turi mu biro byacu turimo tubaganiriza bagatobora ko nta munezero bifitemo
Umunyarwenya Emmanuel Musaka avuga ko yifashisha ubuzima yanyuzemo agasetsa abantu. Avuga ko igitwenge cyamufashije kwigobotora ukwiheba inshuro nyinshi.
We are the most depressed people.
Turi abantu bihebye cyane kurusha abandi. Ubu ni ukubera ko twishakamo umurava wo kuvuga kuri ibyo bihe n'ukwiheba twanyuzemo mu buzima, hanyuma tukabihindura mu rwenya, tugasetsa abantu hanyuma nabo bakaba babihuza n'ibyo bacamo.
Bamwe mu batuye Rusaka vubaho ubwo barebaga umukino wa rugby, ibi nibyo bavuze ku gitwenge.
I like laughing. Oh yeah, I do like laughing.
Jewe nkunda guseka. Oh, yego ndabikunda. Nkunda guseka ko guseka ari byiza.
I define laughing as a social connection.
Njewe guseka mbifata nk'isano mboneza mubano cyangwa se igikorwa mboneza mubano gifungura gukikirana kigashimangira imibanire.
Byaba gutera urwenya n'inshuti cyangwa se kuryoherwa n'agafilimi gasekeje uri hamwe n'abanywanyi igitwenge gituma abantu bashyikirana kandi kikarema ibihe bitazibagirana
Mu gitabo Reclaiming the Sacred ubushakashatsi bwerekana ko 70% by'abantu babayeho mu bukene bukabije ku isi banyuzwe n'ubuzima bwabo ni mu gihe kubakire iyo mibare iri hejuru gato ya 17% gusa None se wowe ushimishwa n'iki? Igitwenge kikugiraho izihengaruka. Ibi ni bimwe mu bisubizo.
D'abord, me sentir en l'aise avec ma famille.
Kandi icyambere ni ukugira amahoro mu muryango. Buri munsi yo ntashimuhira, ikibazo cyanjye cyambere ni ukubaza niba umuryango umeze neza, umugore wanjye n'abana niba buri kimwe kigenda neza. Ibyo ubwabyo ni ibyishimo. Iyo numva nishimye ngerageza kutigunga ahubwo nkaganira na mugenzi wanjye cyangwa inshuti nkababaza ibibazo kubyiyumvo byanjye
Ikiganiro cyacu bungabunga ubuzima cyanone naha tugisoreje ku yandi makuru y'ubuzima inama za gufasha kumererwa neza n'ubuvumbuzi bushya mu buvuzi gumana n'ijwi rya Amerika ku muyoboro wa internet wa eshatu akadomo radio ya tuvewa akadomo com Naho ubutaha mwakoze kubana natwe mukomeze kugubwa neza no guharanira ko umunsi wanyu wari wose
uba ubuzima buzira umuze.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ino ngaha duce tuba turabangiriye amakuru yacu n'ibiganiro vyano masaha kuri mikro no muhinga bw'ivyo mari kumwe na Diane Nininahazwe ndayifurize ijoro ryiza turongera mu makuru yo mu gitondo.